Hii ni Radio Isuja Amerika. Isuja Amerika libandanya kwa shikizi vigani vitari juma kirundi ni kinyarwanda Washington DC. Niliweneza nshuti moto teza matui. Muri kumwe na Fideni Yongabo.
Na Oriani Tangisha kananji ndabara mkishenda bipuriza. Ikaze mu biganiro byacu.
Yewe ndiyize. Kwa nshawara kujani wazo vya basuraje. Kani hawa no kurewa uko tikora. Aba natanga ibitekerezo iki gihugu cyacu gakomeza cyowe natwe ubwacu abaturage.
Uwo ni Philippe Mpayimana umukandida yigenga ariko ari yamamariza amatora y'abadepite mu Rwanda. Tubafite n'inkuru ku nama imwiherero ya Leta y'u Burundi ku kigo gishinzwe kwinjiza amatagisi n'amakori mu Rwanda gihumuriza abanyagihugu bari bafise impungenge zo kwambuka amatongo yabo no kugena impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Sange mu ntara ya Kivu yo mu Rwanda zimerewe. Amareka tu bacire ku mayange ingingo nkuru nkuru za makuru yajya no hino yo ku isi tu bashikiriza mu kanya gato. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje ko cagize igitero gikoresheje indege z'ingwano ku ntagondwa z'umugwi Al-Shabab muri Somalia cyahitanye abagwanyi babiri ba Al-Shabab.
Ahandi naho umugwi w'abaroberi bahora bagwanya leta muri Sudani y'Epfo basubiriye mu gisirikare, abasirikare bashika ku 300. Ibyo bibaye nyuma y'amasezerano yafunditswe mu kwezi guheze hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo.
Kagulanyi Sentamu umuririmbyi umuziki wa pop akongera akaba ari umushinga mateka mu gihugu cya Uganda avugwa ko atonekara mu bibi wose inyuma yo kwavuga ko yakubiswe bikomeye ari mu mvuto.
Sentare yuguruye urubanza rw'abatemera ibyavuye mu matora muri Zimbabwe.
Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gato w'imugume hafi ya maradiyo yanyu. Duhere ku idonido y'amakuru avuga hirya no hino ku isi. Tuzi ngaha muri Afrika aho igisirikare cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje ko cagize igitero gikoresheje indege z'ingwano ku ntagondwa zo mu gwi Al-Shabab muri Somalia. Ico gitero cyahitanye abagwanyi babiri ba Al-Shabab. Ibiro bikuru by'igisirikare cha Amerika bijejwe akarere ka Afrika bimenyesha ko ico gitero cagizwe ejo ku munsi wa kabiri hafi y'ibirometero 46 mu buraruko bushyira ubuseruko bw'igisagara kirimo ikivuko cha Kismayo. Amerika imaze kugira ibitero 20 nk'ivyo muri uyu mwaka ku mugwi Al-Shabab ukorera muri Somalia. Uwo mugwi ukorana no mugwi Al-Qaeda ni wo mugwi wihe nkumbi kurusha iyindi migwi ntagondwa mu karere ko muri Afrika munsi bugaragwa bwa Sahara. Umurwi Al-Shabab kenshi ugira ibitero vyihe nkumbi ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu. Kuva mu mpera z'umwaka weza Amerika yaragize kandi ibitero bitari bike hakoreshejwe indege zitagira abadereva ku bagwanyi bakorana no mugwi Al-Shabab mu gice cyo mu buraruko bwa Somalia.
Tukiri muri Afrika mugwe abaroberi bahora bagwanya leta muri Sudani y'Epfo basubiriye mu gisirikare cha leta. Ivyo bibaye inyuma y'amasezerano yapfundiswe mu kwezi guheze hagati ya leta n'imigwi itavuga rumwe nayo. Abo baroberi bakaba bashika ku 300 ejo ku munsi wa kabiri. Brigadier General Chang Garang yabwiye abamenyesha makuru ko we n'abasirikare bashika ku 300 bagarutse muri leta. Umuvugizi wa leta Brigadier General Lu Raid Kwang akaba yemeje ayo makuru. Abasirikare ba leta n'abaserukira abaroberi biteguriye gusinya ayandi masezerano nabo nyene mu mpera z'iyindwi ku mugwa mukuru wa Khartoum. Amasezerano yapfundiswe mu kwezi guheze hakaba ari amasezerano yo mu mwaka wa 2015 yahinyanywe yatumye ibitero bigabanuka mu gihugu cyose cya Sudan. Yamara impande zose ntizirumvikana ku ngingo zikomakomeye harimo n'ibijanye ibitigiri by'intara z'igihugu imipaka yazo hamwe n'uruhara rw'ivyegera by'umukuru w'igihugu bitanu bizoba biri muri leta mfata kibanza igiye gushingwa.
Tukiri muri Afrika kandi Kagulanyi Sentamu umuririmbyi w'umuziki wa pop akongera akaba ari n'umushinga mateka muri Uganda avugwa ko atonekara umubiri wose inyuma ko akubiswe bikomeye ari mu mvuto. Iyo nkuru yatangajwe n'umuswa wa gatatu n'icyegera cy'umukuru w'inama nshinga mateka ya Uganda Jacob Ulanya. Ivyo ni mu gihe leta ya Uganda iriko iraremegwa kugira irekure Kagulanyi Sentamu azwi ku izina rya Bobby Wine ariko ahangana n'intwari maze igihe kirekire ya President Yoweri Museveni. Jacob Ulanya yabwiye abamenyesha makuru ko Kagulanyi Sentamu yari anezerewe naho yakubiswe bikomeye. Ulanya avuga ko atarekuye gufatwa gutyo naho ngo byabaye. Leta y'igihugu cya Uganda irahakana ibyagirizo by'uko yafashe Kagulanyi Sentamu bunyamaswa. Polisi cyasohoye amasanamu ya video yerekana Sentamu ariko aramwenyura igihe Ulanya yamugendera. Mu ntango z'indwi umwe mu baburanira Sentamu Robert Amsterdam yatangaje ko umukiriya wiwe yafashwe bunyamaswa ku buryo atazosubira kuba nk'uko yari ameze imbere yaho. Umudereva wa Sentamu yarishwe arashwe n'abavuga ko ari inteko zijeje umutekano. Sentamu afise imyaka 36 muri iki gihe yarahagaritswe hamwe n'abandi bashinga amateka batavuga rumwe na leta bane, batatu muri bo bakaba bagirizwa ibyaha by'iguhemuka. Umushinga mateka gira kane yajanywe mu bitaro kubera ibikomere yaronse igihe yari mu mvuto.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi yarabandanya. Iyindi nkuru muri Afrika, sentare ijejwe ibwirizwa wa shingiro muri Zimbabwe yuguruye icese urubanza rwashinzwe n'imigwi itavuga rumwe na leta, ni mu gihe abo batemera ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi guheze. Umugambwe wa Movement for Democratic Change wagiriza umugwi w'igihugu ujejwe amatora kuba wakoze amanyanga mu matora yabaye ku itariki 30 z'ukwezi kw'indwi ku nyungu za President Emmerson Mnangagwa yarahagariye umugambwe wa ZANU PF. Umugwi w'igihugu watangaje ko Mnangagwa yatsinze amatora n'ibice 51% by'amajwi, uwo bahiganywe nawe Nelson Chamisa akaronka amajwi 48%. Chamisa yabwiye abamenyeshamakuru kuri uno wa mbere ko bafise ibyagirizo bikomeye byerekana ko amatora yarimo amanyanga kandi ko sentare izotegeka ko amatora asubigwamo.
Tugaruke ku nkuru yerekeye kandi Afrika. Abimukira barenga ijana binjiye ku nguvu no musi kwa gatatu ku butaka bwa Kweta bwegukira igihugu cya Espanye nyuma y'uko buriye uruhome ruri ku rubibe n'igihugu cya Maroc. Abo bimukira batanye mu mitwe n'igipolisi igihe bariko burira urwo ruhome. Nubugira kabiri abimukira burira urwo ruhome mu kiringo cy'amezi cy'ukwezi. Igipolisi abapolisi ndwi bakomeretse igihe abimukira babatera aside y'amabateri bariko bagerageza kurira urwo ruhome. Ubuserukira leta ya Espanye mu ntara ya Kweta yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko abimukira 115 bashoboye kwinjira ku butaka bw'intara ya Kweta. Igitigiri itatangajwe c'abimukira bakomeretse igihe bariko bagerageza kurira uruhome rutandukanye intara ya Kweta n'igihugu ca Maroc. Amasanamu yashikirijwe n'ikinyamakuru caho El Faro da Kweta yerekanye abimukira b'Abanyafrika bari mu minsi mikuru inyuma y'uko bashitse ku butaka bwa Kweta. Bamwe muri bo bazongagije amabendera y'igihugu cya Espanye n'amabendera y'umuryango w'ibihugu by'i Buraya. Aho ni mu gihe bari bajanywe mu kibanza cyo kubakira by'agateganyo. Uko umwaka urangiye abimukira bavuye muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara baba muri Maroc mu buryo budaciye mu mategeko bagerageje kwinjira mu karere k'i Buraya buriye impome ziri ku rubibe canke baciye mu mazi. Intara ya Kweta na Melilla izo ntara zo mu muryango w'umwe bw'i Buraya ziri ku butaka zifitaniye imbibe n'akarere ka Afrika. Abimukira b'Abanyafrika bakaba bagerageza gushika mu karere k'umuryango w'ibihugu by'i Buraya baciye muri izo ntara.
Handiraho ejo ku munsi wa kabiri yabaye intambwe ikomeye kuri Olga Sentsov, umwanditsi w'amasanamu ya filme, aho yashikana iminsi ijana yisonzesha aho yari mu gasho mu ntumbero yo gusaba irekurwa ryawe n'abandi banye-Ukraine batari bake bari mu munyororo mu Burusiya mu byo yita ko ari imvo za politiki. Abashigikiye Sentsov bavuga bagize imyerekano ku irembo rya ambasade ku marembo y'ambasade y'Uburusiya mu bisagara bitandukanye bya Buraya basaba irekugwa rya Sentsov mu maguru masha. Bavuga ko ukwisonzesha kwiwe kugeze ahabi cyane. Uwo mwanditsi yatanguye kwisonzesha kwiwe itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu aho yashaka ku isi yose iraba itoteza rya kiremwa muntu rigigwa mu Burusiya. Ni mu gihe icyo gihugu cyari kucitegurira kutunganya imikino y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru.
Mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu Kirundi n'Ikinyarwanda i Washington DC kuri Radio Ijwi rya Amerika. kumakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza asaba abajejwe ugwaruka kugaba ku mashyaka hamwe muzamakungu akunda gutunganya inganda kuko rimwe na rimwe abigisha ibinyuranye n'imico y'ikirundi. Umukuru w'igihugu asaba abarundi gusengera impunzi z'abarundi bari mu gihugu cy'u Rwanda havuga ko bafashwe nk'imbohe naho kubo yita intumva batega imite ku Burundi. Petero Nkurunziza amenyesha ko ari bo bazogwa mu mitego bazoba bateze n'inkuru yakurikiranywe n'umenyesha makuru wacu Fidel Antoine Sabimana.
Mu mwiherero wa leta y'u Burundi warumaze iminsi ibiri ubera mu ntara ya Gitega, umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yarashimye uko amatora y'ubwirizwa shingiro yagenze. Mu ijambo yashikirije abarundi yavuze ko bari biteze ko Burundi buzomaramara vyabahindukiriye ko
amatora yagenze neza cyane, abe n'igihugu bakunda igihugu baratamba baratarika, abansi nabo aho bari hose barajumararikwa babura ayo bacira nayo bamira. Abari biteze ko tumaramara tukiha amenyo y'abatwenzi niho barohiye kumaramara, bari bibagiye ko umwansi agucira icobo Imana ikagucira icanzo, kandi ko agati gatezwe n'Imana kadahenugwa umuyaga. Byongeye nitwahengeshanije kwama dukebura intumva ko bazotega imitego ubundi n'abarundi ari bo bazoyigwamwo.
Muri iryo jambo yashikirije, Perezida Petero Nkurunziza yamenyeshe ko hari umugambi w'imyaka 10 w'iterambere aho n'abanyamitahe bazokwisunga uwo mugambi.
Mu bijanye n'iterambere ry'igihugu, umugambi mukuru w'igihugu mushasha w'imyaka 10 uzodufasha kubanguka kurusha uko vyahora. Iruhande y'ukubanguka, abifuza kuzana imitahe mu Burundi cyangwa gusahiriza mu migambi itandukanye bategerezwa kwisunga uwo mugambi wonyene. Uwo mugambi ugiye kwandikwa mu Kirundi wongere ube kimwe mu bigabane bigize za nyigisho zo gukunda igihugu gucyo Barundi tugende aho tubona neza.
Inyuma y'umwiherero wabereye muri komine ya Bukirasazi ku munsi wa mbere, umunsi ugira kabiri, umwiherero wabandanirije ku kirimba cy'umukuru w'igihugu kiri mu gisagara cya Gitega. Inyuma y'umwiherero wabereye mu ibanga, Philippe Nzobonariba umuvugizi akaba n'umunyamabanga wa Leta y'u Burundi yaratubwiye bimwe mu byo Perezida Nkurunziza yasabye abashikiranganje. Bimwe mu byo yabasabye, yasabye abajeje ugwaruka kugaba ku nyigisho zitangwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu nk'uko tubibwirwa na Philippe Nzobonariba.
Saba yuko abajeje kugwaruka bogaba ati hari inigeso yadutse usanga hari amanama bitango n'inganda bita materiye basanga kunda kugirisha ugwaruka bitakogwa na ya mashirahamwe mpuzamakungu agira ngo arigenga ubushirangaje uje rugwaruka rutabizi, ari naho usanga babahera inyigisho zimwe zimwe zataye akaraga ku Burundi. Yavuze yuko ati abajeje babikurikiranire hafi kugira ngo ayo mashirahamwe y'ugwaruka n'abagomba kuza gufasha ugwaruka boza barabikoranira hafi n'ubushirangaje uje rugwaruka kugira ngo tubaze hafi basanga baraciye mu muryahumye leta n'ababyeyi abantu bakitwaza amadini abandi bakitwaza iki kazosaga dusubiye kugarura impene yareze umurambi.
Perezida Nkurunziza yaragize n'ica asaba abarundi ku bijyanye n'abarundi bahungiye mu Rwanda. Tumvirize Philippe Nzobonariba.
Amasengesho muze cyane cyane musabire musengere bene wacu bagore i Rwanda bafashwe nk'ingwate mu Rwanda, kandi twabasabira ntangiye ikimana izobafasha nabo nyene bogorore kuko amakuru ashikira abari mu Burundi n'abategetsi bo hejuru nuko abashobora kuronka amahirwe yo gutoroka bakavayo. Bavuga ibintu byinshi cyane byerekana yuko hari benshi bo bifuza gutaha mugabo iyo bari bameze nk'ababoshwe. Ivyo rero yavuze ati twasabire twemeye ko umwe wese azobasabira kandi nabene igihugu bose bazobasabira.
Kuri uno wa gatatu umukuru w'igihugu akaba ari aza gutanguza amasengesho azomara indwi mu ntara ya Karusi. Ayo masengesho akamaye amategurwa uko umwatashe. Igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Fidel kuri iyo nkuru. Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda. Ikigo gishinzwe kwinjiza amatagisi n'amakori kirahumuriza abanyagihugu bari bafise impungenge zo kwamburwa amatungo yabo kuko batashoboye kuriha amakori y'ubutaka ko umunyagihugu azokwerekana ubushobozi buke bwo kwishyura ayo makori azohora yegera inzego zibishinzwe zikamufasha. Mugenzi wacu Asunta Kabuyi niwe yakurikiranye iyi nkuru.
Komiseri mukuru wa Rwanda Revenue Tushabe Richard mu kiganiro hayitangaza makuru kuri wa gatatu avuga ku by'iki kigo kimaze kugeraho nyuma y'imyaka 20 gishinzwe. Yanavuze ko iki kigo ari cyo gisigaye cyakira imisoro n'amahoro byakorwaga n'inzego z'ibanze. Uyu muyobozi yagarutse ku mpungenge zimaze iminsi zigaragazwa n'abaturage zigendanye n'ubukode bw'ubutaka cyangwa ubw'amazu bapfa n'iki kigo. Mu minsi ishize ubwo Inteko Ishinga Amategeko yasozaga manda yayo y'imyaka 5 yasoje itora itegeko rigenga umusoro w'umutungo utimukanwa urimo umusoro ku butaka ubukode bw'amazu maze bigaragara ku imisoro yiyongereye engero nuko umusoro ku bukode bw'ubutaka wavuye hagati ya 0 na 80 ubu kaburi hagati ya 0 n'amafaranga 300 itegeko nubwo kugeza ubu ritaratangira gukoreshwa byatangiye gutera impungenge abaturage maze batangira gusaba bakarida depute barimo kwiyamamaza muri iki gihe ko mu gihe baramuka batowe bazaborohereza kuri uyu musoro
mbona kibangamye cyane imisoro y'ubutaka irabangamye nayo kuko uyu umuntu yarafite ubutaka bwe bikaza kuba ngombwa ko wenda abukurwaho wenda bugaharigwa leta ibyo ngibyo nabyo ni ibintu ayarakwe gutunga umuntu cyangwa yahinga ubwo butaka aragenda nyine agasoreza ubwo butaka ariko abantu benshi bagenda bimuka ukabona ubutaka burabananiye nimba nari ntuye hano igihe cyo ubushobozi bwo kuhatura bwananira bitewe n'imisoro hava haja handi kure hakaza abashoboye kuzahasorera bafite ubushobozi bushoboye
nubwo iri tegeko ryongera umusoro ritarashyirwaho umukono na perezida wa repubulika ngo ritangire gukoreshwa n'iryahozeho ryasoreshaga ubutaka hagati ya 0 na 80 abaturage bakomeje kwerekana ko naryo ribabangamiye kubera ko bafite amikoro make
hari ibintu byera bibangamira nkatwe rwanda rugufi nk'ikibazo cyo gusorera amasambu nk'ikibazo cyo gusorera amazu ibyo twabibonaga mu bihugu byateye imbere ariko nkatwe iwacu byaratubangamiye nubwo leta yo ibona ari bwo buryo ariko twebwe abaturage byaratubangamiye
kuko ubareba abo ugasanga umuturage ntaho yikora afite ako kantu niko karimo inzu ntihari guhinga utuboga ntihari kugira ate none haza mu ya misoro ugasanga bibaye ibindi bindi ni nayo impamvu usanga abantu benshi niyo misoro batagira batayitanga agategereza ati nzabo bazazi bahatware
bambariye umusoro w'ibihumbi 290 ubujurire bugatangwa ariko kabona ntacyo ubuyobozi burimo bukora kandi imisoro niko irimo yiyongera ikibazo cy'imisoro cyane cyane kiraduhangayikishije kuko reveni buri munsi teramo baje kutwishyuza rwose ukagira ukereza amaboko ukavuga uti muzaze mutware ibyanyu kuko njye nta misoro nabona
komiseri mukuru wa Rwanda Revenue avuga ko itegeko rishya ry'ubutaka ritarasohoka kandi ko mbere y'uko ritorwa n'abagize inteko ishinga amategeko bari babanje kuriganiraho n'abanyarwanda banyuranye uyu muyobozi avuga ko nirimara gusinywaho n'umukuru w'igihugu bazagira uruhare kurisobanura abaturage kuko baryumvise nabi komiseri mukuru wa Rwanda Revenue amaye impungenge abari batewe ubwoba n'iri tegeko ko nta muturage n'umwe rizahutaza
ariko umuturage kuvuga ngo hari umuntu uzahungabana kubera itegeko ry'umusoro rwose ashaka kwizeza ko atari ko bizamera sinzi ahantu haturutse ibihuha ubona abantu basa nk'aho bafashe nk'aho leta igiye kuza ngo ibahutaze ntabwo ariko bimeze rwose umuturage udafite ubwishyu bigaragara ko adafite ubushobozi pe inama njyanama yateranye ikaba yakuraho wa musoro ikaba rero njyewe numva twaganisha mu nzira ahubwo yo kureba abo bantu kuko bari muri icyo cyiciro badafite ubwishyu ko twabafasha tukabakorera ubuvugizi ariko uwo bigaragara ko ari muri icyo cyiciro ari muri izo circumstances nakwizeza ko n'uyu munsi umumpaye rwose njyewe nafata iya mbere kumukorera ubuvugizi
ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro gitangaza ko kugeza ubu kibarura ubutaka busaga miliyoni bugomba kwishyura imisoro Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio y'u Amerika Washington DC tukiri mu Rwanda ibikorwa byo kwiyamamaza kubashaka kwinjira mu nama nshinga mateka nk'abadepute birabandanya no musiko wa gatatu mu kandida yigenga Philippe Mpayimana yamamarije mu turere twa Rusizi Nyamasheke na Karongi twose two mu burengero bw'igihugu Mpayimana yemereye abanya Rusizi kubabera intumwa agashikiriza ibibazo byabo aho vyigirwa gutyo ngo hagashikwa ko amategeko akashikwa kwa amategeko ababereye umumenyesha makuru wacu Temisokro Mutijima aradushikiriza idonido kuri inkuru.
Baturage ba Rusizi muraho neza, umukandida Depite Mpayimana Philippe akomeje kwiyamamariza iwacu, mukomere.
Ahagana saa tatu zibura iminota mikeya nibwo umukandida depite wigenga Philippe Mpayimana yarageze mu mujyi wa Kamembe uburengerazuba bw'u Rwanda mu bikorwa byo kwiyamamaza. Yari mu modoka y'ivatiri ya Karina yitwariye ubwe, ari kumwe n'undi muntu umwe wavugiraga mu kuma gato gasakaza amajwi gahambiriye kuri iyo modoka. Hejuru iho ni icyapa kinini kiriho ifoto ye. Mu gihe abandi bakandida cyane cyane batanzwe n'amashyaka usanga bateguye aho bagomba guhurira n'abaturage ngo bagezeho imigabo n'imigambi yabo, Bwana Philippe Mpayimana we yahisemo gukoresha uburyo bwo kuzenguruka uyu mujyi, aho ahagaze akahamara iminota iri hagati y'itanu n'icumi atanga udupapuro dutoya turiho imigabo n'imigambi ye mu ntero ngufi ya zitarenze icyenda, nyuma akaganira n'abaturage.
Asigaye niwe mu sinyira noneho mugatuma nyine mukavuga muti dufite intumwa ituruka mu badepite b'abakandida bigenga mu mukandida wigenga. Yewe ndiyizeye ko nshobora kujyana ibibazo by'abaturage, kandi ntashobora no kureba uko leta ikora abanatanga ibitekerezo by'iki gihugu cyacu kigakomeza kiyobowe natwe ubwacu abaturage.
Abakunze kuzaho imodoka yabaga ihagaze aho i Kamembe biganjemo ahanini urubyiruko. Nta kihariye yijeje Abanyarusizi uretse kubabwira ko azita ku bibazo bya buri karere mu mwihariko wako aharanira kuba intumwa y'abaturage.
Icy'ingenzi kuri jye ni uko niteguye kuba akarere kose mu gihugu ibibazo byihariye bagiye bafite nzaba intumwa ishobora kubigeza mu aho tuzaba tubyigira hamwe, noneho buri gihe nkaba ndi ku ruhande rw'abaturage kuko nicyo intumwa y'abaturage ibereyeho. Haba ndi ku ruhande rw'uko leta ikora neza, iyobora igihugu neza, amategeko akabera abaturage baba bayashyizeho kandi akubahirizwa.
Nubwo nta mwanya munini yamaraga aganira nabo, bamwe mu baturage babwiye Ijwi rya Amerika ko ibyo yababwiye babishimye ndetse ko baniteguye kumutora.
Nta kibazo kabisa, tugomba kumutora.
Usimigabo n'imigambi y'amurayumva?
Turayumvise rwose. Bagomba kuduteza imbere akadukoreshereza imihanda nta kibazo.
Ibyo twumvishije yatubwiye uriya mugabo afite gahunda nziza. Gusa ikibazo bajya bagira ni uko iyo tumaze kubatora batwijeje ibintu nka biriya hajya inyeri zigera bakiyicarira bakibagirwa ko banabitubwiye. Ariko gahunda namubonyeho njye nabonye ari gahunda nziza.
Icyiza ni uko yazatugeza ku iterambere, akazamura igihugu akagiteza imbere. N'imihanda yagiye yangirika akayizamura agashyiramo amabuye, hari aho atari imodokari zikunda kunyura cyangwa amamoto.
Mu gihe kuva mu myaka 24 ishize nta mukandida wigenga n'umwe wari washyitse amajwi atanu asabwa ngo yemererwe kwinjira mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, Bwana Mpayimana wavuga ko yiteze impinduka ndetse n'icyizere ari cyinshi.
Hari imbere ariko ubu n'abaturage bamaze kumenya ko buri gihe impinduka ni nziza. Amahitamo n'abaturage bazahitamo, ndavamya ko icyizere ari cyinshi. Sinashingira yuko ubushize byagoye abandi, yewe naje niyemeje yuko bishoboka kuko twiyamamarije 50%, ubu turiyamamariza 5%, nta kibazo gihari rwose.
Umukandida wigenga Philippe Mpayimana mu bikorwa bye byo kwiyamamaza yavuye mu karere ka Rusizi yerekeza muri Nyamasheke na Karongi natwo two mu burengerazuba bw'u Rwanda. Niwe mukandida wigenga wa mbere wiyamamarije muri iki gice cy'uburengerazuba bushyira amajyepfo y'u Rwanda muri bane barimo guhatanira kwinjira mu nteko nshinga amategeko. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle urakoze. Tuvengaho mu Rwanda tuje muri Congo. Impunzi z'abarundi zirenga 500 ziri mu ikambi y'agateganyo ya Sange iri muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo zitangaza ko zirambiwe n'ubuzima bubi zimazemo igihe cy'amezi agera kuri 8 zirindiriye kuzojanwa mu ikambi ya Mulongwe. Umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo yakurikiranye inkuru.
Izi impunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'agateganyo ya Sange aho twazisanze mu rupangu n'izindi ziri imbere mu rupangu, abana bari gukina, ababyeyi bari gufura, bagabo nabo bicaye munsi y'igiti bari gukina igisoro. Batuganirije zimwe mu ngorane bagenda bahura nazo kubera kumara igihe kirekire muri iyi nkambi iri mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira.
Bamwe baje mu kwezi kwa 11, hariho n'abandi bagiye baza mu nyuma kuva mu kwa mbere kubandanya gushika ubu baza. Ubuzima bwo ngaha mbona bamwe bugenda nabi kuko hamwe njya zirabura ahandi zikaboneka nuko nyine tubayeho amwe bamwe bigasa tuma dusaba tugenda guhiga akazi mu bakongomani hamwe dugakora neza bakatwima amahera ahandi bakaduha katubwira ati ngo nidusubira I Burundi natwe rero kubera ubuzima buke tukabura ikintu cyo dushikana I Burundi cyangwa imibereho cha tushima rero kuguma ngaha tubayeho nabi nabi bibonetse turajya bitabonetse nitujya turihangana tukironderera
ubisanzwe ubuzima si bwisi bwiza cyane gufungura dufungura rimwe twagenda guca ingero naho uyo mu bakongomani ugasanga batwize n'amafaranga bakaduhagarika ngo hagarara bagaca dusupa amafaranga bagatwara abandi twakubitwa ariko ararengana ukadomba barafashwe bagakubita urumva si byiza si byiza twumva kumwe ngo turagororokewe ko tumerewe nabi cyane
usibye iki kibazo cy'ubuzima bubize impunzi zibamo abana b'abanyeshuri bari basanzwe biga amashuri abanza n'ayisumbuye bavuga yuko nta kizere bafite cyo kwiga mu gihe asigaye igihe kigera ku byumweru bitatu kugira ngo umwaka w'amashuri utangire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
turababaye cyane twebwe abanyeshuri ko dukeneye ko tujyana ku mashuri bazoshyika mu kucyenda asigaye ukucyenda kugira gushyika asigaye igihe gitoye cyane bakeneye ko tujya ku mashuri kugira ngo nacu badutange kudutegura akazi k'iwacu kandi twashyike imbere tuzomere nk'abandi kuko dumye muri iki kigo nta kicyo kuturaro uno mwaka uraheze vraiment nta muntu n'umwe ashyize ku ishuri
nubwo nta mibare igaragazwa ubuyobozi bw'inkambi y'agateganyo yasanze bwemeza yuko ari impunzi zigenda zisubira mu gihugu cy'u Burundi kubera kumara igihe kirekire mu buzima bubi buri muri iyi nkambi ibi kandi byemezwa na Sengiyumva Isaki umwe mu mpunzi zo muri iyi nkambi yasange
ni benshi cyane bamaze gusubira inyuma kumva yuko babona ikibazo cy'ubukene tutace bucaruguru gishobora kubafasha benshi cyane barasubirayo
niyo mpamvu bavuga ko basubirayo
kubera ko babona iyo bari bashatse kugera bataragerayo
bawe n'Imana Aisha asaba ishyirahamwe rya se na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi bavana muri ubu buzima bubi bamaze igihe cy'amezi umunani dore ko biba biteganyijwe ko impunzi zimara ibyumweru bibiri mu makambi y'agateganyo
n'ukuri turarushe kabisa ahubwo twosaba kabisa batujyanye tuko turagenda kugira tujye kurondera ubuzima bw'abana bacu babonye ko bidakwiriye naho batubwiye sinago tukibashoboye kubatunga kira muntu afata umuhanda we amenye yogana agenda kuko turi butamaze kurambirwa n'ubuzima bwahangaha tubayeho nabi turahangayitse turarushe cyane vraiment umuntu akagendiye kurondera ubuzima kongomani akabura ubuzi akabura ibyo akora ugacuza ukarara inzara n'abana kuko ujya rimwe ku munsi uri umuntu vrema naga imibereho myiza cyane
umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi y'agateganyo yasanze Ngandu Frank avuga yuko hari icyizere ko izi impunzi zigiye kujyanwa mu nkambi y'Umurongwe kuko muri uku kwezi k'umunani haseri yatangiye igikorwa cyo kujyana mu nkambi y'Umurongwe impunzi zari zimaze igihe mu nkambi y'agateganyo ya Monge Monge tubamenyeshe yuko atari muri inkambi yonyine yasanze impunzi za Burundi zinubira kumara igihe kirekire ahubwo n'impunzi ziba mu nkambi ya Kavimvira nazo zifite iki kibazo Bedatse Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika muri sange mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
mukanya gato tugiye kurangiza ibiganiro n'amakuru tatu bafite kuri isaha ya mara dusubiye tubibitse ngiyo nkunguru za makuru twabashikirije igisirikare cya Amerika cyatangaje ko cyagize igitero gikoresheje indege z'ingwano ku ntagondwa zo mu gwi Al-Shabab muri Somalia ico gitero cyabaye ejo ku wa kabiri cyahitanye abagwanyi babiri ba Al-Shabab
twabwiye kandi ko umugwi w'abaroberi bahora bagwanya leta muri Sudani y'Epfo basubiriye mu gisirikare cya leta ivyo bibaye nyuma y'amasezerano yapfundiswe mu kwezi guheze hagati ya leta n'imigwi itavuga rumwe nayo abo basirikare bakaba bagera kuri 300
Kagulanyi Sentamu umuririmbyi w'umuziki pop akongera akaba umushinga mateka muri Uganda avugwa ko atonekara umubiri wose ngo nyuma yuko akubiswe bikomeye ari mu mvuto iyo nkuru yatangaje no muswa gatatu n'icyegera c'umukuru w'inama nshinga mateka ya Uganda
Senarijejwe ibwirizwa shingiro muri Zimbabwe yuguruye icese urubanza rwashinzwe n'imigwi itavuga rumwe na leta nti mu gihe abo batemera ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi guheze bavuga ko bafise ibyagirizo bikomeye kandi yuko bizeye yuko iyo sentare izosubiramwo amatora
Shoti mwese mukunda radio y'u Rwanda Amerika ibiganiro n'amakuru twati bafite muri aka kanya hani ho bigarukiye tuboneho akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu Alimas Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye uhagarikiye ibiganiro ni Frederic Nkundikije kuri mikro ari kumwe na Fideni Yongabo
na Oriane Tangishaka turabashimiye mwese mwaduteze amatwi tubifuriza umugoroba mwiza mubandanye kumviza radio mukunda ijwi rya Amerika